Twashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye n'ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize: inzego zijeje umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zemeza ko zaraye zifashe uwiyita General Kapapa wo Murugu Maimai yagirizwa ivyaha birimo ubwicanyi no kunyuruza abantu.
Uwo mugabo vraiment yari yatubujije amahoro w'imisi ishize. Tuyishimiye cyane FARDC ku mikorwa yakoze, amubaze ibibazo byinshi cyane kugira ngo avuge babandi bazakurana bari handi.
Leta turayishimiye ku gikorwa cy'indashikirwa yakoze cyo gufata uwo muntu.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu kiyaya cya Rusizi muri Ganino ku isi. Muri make naho, Israel na Hamas byagirizanya ububisha bukorerwa abagwariye ku bitaro binini byo mu ntara ya Gaza vyitwa Shifa. Navyo twe bateguriye nayo mu ntambara ya Ukraine n'u Rusiya. Ubwongereza bwemeza ko hari igitigiri kinini c'abarwanyi b'abacangiro b'Abarusiya bo mu mugwi wa Wagner binjiye mu nzego z'umutekano z'Uburusiya. Turabigaruka ko handi hato. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya ugabisha ko muri Sudani hashobora kwaduka ico wita iyindi genocide. Mu itangazo ho umuryango wasohoye wavuze ko uhangayikishijwe n'imvururu ku bwawo zabaye ndanse mu ntara ya Darfur. Joseph Borrell ajeje imigenderanire y'ubumwe bwa Buraya n'andi makungu muri uwo muryango, avuga ko amakuru umwe bwa Buraya bufise yerekana ko abantu igihumbi bo mu bwoko bw'abamasalita biciwe mu karere ka Ardanta kari mu burengero bw'intara ya Darfur mu ndwi iheze. Ku bw'uwo muryango umwe bwa Buraya, abo bantu igihumbi bishwe mu kiringo c'imisi ibiri. Umwe bwa Buraya bwegeka ubwo bwicanyi ku murwi wa RSF urwanira ubutegetsi bwa Sudani. Muri iyo tangazo umwe bwa Buraya bwanditse buti: ubunyamaswa buje bwiyongera mu bundi bukorwa na RSF mu ntumbero yo kuzimanganya ubwoko bw'abamasalit butari mu muryango w'Abarabu. Nibwo bwicanyi buhitanye abantu benshi mu gihe gito kuva mu kwezi kwa gatandatu. Amakungu ntashobora kwirengagiza ibiriko bibera muri Darfur, eka ntashobora no kwemera indi genocide muri iyo ntara. Umurwi wa RSF rwanira ubutegetsi bwa Sudani mu ndwi iheze watangaje ko wigaruriye icicaro gikuru ca gisirikare cyo mu gisagara cha El Geniena kirwiriyemo ubwoko bw'abamasalite. Uhakana yamara wivuye inyuma ko ataruhara na ruto ufise mu matati y'ubwoko ari muri ico gisagara. Indongozi z'ubwoko buguriyemo abarabu nazo nyene zivuga ko ataruhara zifise muri ayo matati. Umwe bwa Buraya busozera itangazo ryabwo bwibutsa ko hagati y'umwaka w'2023 n'uwa 2008 amatati y'amoko muri Darfur yahitanye abantu bagera ku 300,000 atesha izabo abarenga imiliyoni 2. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Na nabice ku masonga nkitangura, Israel yagiriza umurwi wa Hamas kubangamira ibikorwa byo gutabara no guhungisha abarwayi bo mu bitaro binini vya mbere vyo mu ntara ya Gaza vyitwa Shifa. Umushikiranganji wa mbere wa Israel, Benjamin Netanyahu, avuga ko kuba abarwayi bo mu bitaro vya Shifa badashobora kuvanwayo mu mutekano ariko sajye umurwi wa Hamas uri gukora ibishoboka vyose ngo ugirire nabi abarwariye muri ivyo bitaro. Uburongozi bw'ivyo bitaro bwemeza ko ingabo za Israel n'umurwi wa Hamas babandanya kurwanira kuri ivyo bitaro mu gihe Hamas yagiriza ingabo za Israel kugaba ibitero kuri ivyo bitaro. Israel nayo isigura ko Hamas ariyo ahubwo itera ibisasu vya rokete kuri ivyo bitaro irondera kwica ingabo zayo ikongera ikanyegeza ibigwanisho muri ivyo bitaro. Amerika ibicishije ku muhanuzi mukuru mu by'umutekano mu biro vya president yavuze ko itifuza na gato intambara mu bitaro aho inzirakarengane z'abanyagihugu ziriko ziravurirwa. Mu kiganiro First Nation, cha televiziyo ya Amerika CBC ujeje vy'umutekano mu biro vya president wa Amerika yasiguye ko hari ibiganiro biriko biraba hagati ya Amerika n'ingabo za Israel kuri iki kibazo mu gihe hari abarwayi bo ku bitaro vya Shifa vyo mu ntara ya Gaza batariko baravugwa kubera ibitoro vyaheze mu mashini yo kuri ivyo bitaro ibindi ntibironkaho bica umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko igihugu ciwe cahaye ibitoro ivyo bitaro ariko bikavyanka ubuyobozi bw'ibitaro vya Shifa ntaco bwavuze kuri ibi vyagirije abana babiri niwe bamaze kumenyekana ko bitavye imana biturutse ku bukene bw'ibitoro mu mashini abavura abarenga 200 bari hagati y'ubuzima n'urupfu ishami rya ONU gitamagara y'abantu ku isi OMS gemeza ko buri minota 10 umwana umwe ahitano n'intambara ya Israel na Hamas abategetsi ba Palestina nabo bagasigura ko 40% by'abantu 11,000 bemeza ko bamaze kurwa muri iyo ntambara ari abana hagataho Amerika itangaza ko iri mu mishikirano yo kubohoza abagera ku 240 bari mu minwe ya Hamas muri Gaza abantu 240 barimwo abanyamerika 9 mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine naho ubwongereza bwemeza ko igitigiri kinini cabarwanyi babacangero mu murwi wa Wagner wo mu Burusiya binjiye mu nzego zijeje gucungera umutekano w'Uburusiya n'indongozi zabwo ubushikiranganje ujejwe kwivuna abansi mu bwongereza buvuga ko atankeka Pavel Prigozhin umuhungu w'umuhisi wa Prigozhin yahoze atwara Wagner ari watwara abacangero bose binjiye mu nzego z'umutekano w'Uburusiya Prigozhin ari mu bashinze umurwi wa Wagner muribuka ko yaguye mu ndege yakorotse inyuma y'indwi nkenya abarwanyi biwe bagerageje kugumukana ubutegetsi bw'Urusiya ubwongereza bwemeza kandi ko abacangiro ba Wagner baninjiye mu ngabo za Checheni muri raporo yabwo ubwongereza bubandanya gusigura ko Urusiya ubu bufise ububasha bwinshi ku bacangiro ba Wagner tukivuga ku vy'Urusiya abategetsi ba Ukraine bavuga ko mu mpera z'indwi twaraye dusozereye Urusiya bwagavye ibitero vya misile n'ivy'indege bitagira abadereva ku murwa mukuru Kiev ibice byo mu buseruko no mu manuko bwa Ukraine abategetsi mu rwego mukuru Kiev aha ariko basigura ko misile z'Urusiya bazisambuye imbere ko zishika ku butaka kurundi ruhande Urusiya nabwo buvuga ko mu mpera z'indwi heze bwakoroye indege zitagira umudereva za Ukraine zibiri zari mu kirere cyo mu rwego mukuru Moscow mu gihe intambara hagati y'Urusiya na Ukraine ibandanya abashikiranganje bajeje kwivuna abansi mu muryango umwe bwa Buraya bazohurira Urusiya mundwiza kugira ngo bavugane ku mfashanyo igera ku miliyaridi zababa 2022 z'amadolari umwe bwa Buraya bwipfuza gufashisha Ukraine mu vy'intambara iyo mfashanyo yasabwe n'ujeje imigenderanire y'umwe bwa Buraya n'ayandi makungu ibihugu biri mu Budagi biracayigimanga kuri iyo mfashanyo nk'uko abadiplomate babivuga ano makuru yose nayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Inzego zijeje umutekano muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zemeza ko zaraye zifashe uwiyita General Kapapa ho mu rwima Imayi ubu yagirizwa ivyaha birimwo ubwicanyi no kunyuruza abantu mu kiyaya ca Rusizi kiri mu ntara ya Kivu y'Epfo ibindi kuri no nkuru na Vedaste Ngabo ari muri Uvira
nkuko bigaragara ku mafoto ari ku mbuga nkoranyambaga yerekana yuko General Imayi Kapapa yafashwe yambaye isengeri n'ipantaro y'ikoboyi amaboko abohoye inyuma Irwande gwe hagaza abasirikare ba Kongo ndetse kurundi ruhande hari abaturage benshi amakuru dukesha zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zikorera mu mujyi wa Uvira zitashatse ko dutanga amajwi yazo kuri mikoro zacu yemeza yuko uyu witwa General Kapapa yafashwe ubwo yaravuye mu gihugu cy'u Burundi gusa mu bibazo societe civile muri Uvira mafikiri mashimango wevuga yuko Kapapa yafatiwe ku mupaka wa Kiliba uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi ndetse ko ari n'undi muntu umwe bakora na wafatiwe ku mpaka wa Kavimvira bamwe mu baturage batuye mu kibaya cya Rusizi aho Kapapa yagirizwa gukorera ibikorwa byo gushimuta abantu kunyaga amatungo kwica abantu ndetse no gutega imodokari bavuga ko bishimiye ifatwa ry'uyu muyobozi wa Mayimayi
turashimye cyane FRDC ku kazi yamaze gukora nyine gufata uwo mugabo yitwa Kapapa uwo mugabo vraiment yari yatubije amahoro w'imisi ishize kwiba abantu akajana abantu gihuru akanyaga inka kicya abantu ariko musi uwo mirongo ine washyise tuyishimiye cyane FRDC ku mikorwa yakoze kandi bamufate bamubaze ibibazo byinshi cyane kugira ngo avuge babandi bazakurana bari handi kugira amahoro ashikane neza mu kirere cyacu.
Mucyo Gatoto ni umuturage utuye mu kibaya cya Rusizi muri centre ya Bwegera, yemeza yuko mu gihe cy'amezi atatu abaturanyi be benshi bashimuswe inshuro nyinshi ndetse batangwa n'amadolari menshi kugira ngo bari kugwe.
Icyo gihe batange kujana abantu izo turu zitandatu harimo n'umwana w'imyaka itatu umukobwa n'uw'imyaka icumi n'itanu. Hatanzwe ibihumbi icumi na bibiri na magana atanu by'idolari n'inga zitanu bafatiye mu rwuri. Urumva bafashe umuntu amushorerana n'inka bagaririya umuntu arabacika inka barizo zigenda. Leta turayishimiye ku gikorwa cy'indashyikirwa yakoze cyo gufata uwo muntu.
Usibye abatuye mu kibaya cya Rusizi, Kapapa yagirizwa gushimuta, bivuga yuko yagirizwa n'abakoresha ibarabara rya gatanu rihuza umujyi wa Bukavu na Uvira, berekana ko nabo yagiye bashimuta bari mu modoka.
N'abandi yagiye akura mu mamodoka, yafashe prefe w'ahantu hitwa kuri Nyamutiri aramujana agereyo amwikirayo ntiyanamugaruye. Batanga amafaranga ntiyaboneka, nawe ubwiwe ntiyaboneka. Baje gutora mayiti yiwe ahantu yamwiciye baramuzana baza kumushingura mu rugo. Hari abandi bakuwe mu modoka bavuye Nyamutiri abakura mu modoka arabajana, kugeza n'ubu bamwe ntibaragaruka. Hari abandi yakuye mu modoka umuhungu ukora muri onije aramujana yicunguza nawe amafaranga. Hari n'abandi agenda akuramo ntibagaruke.
Kanye Kongo Charles ni umunyamabanga shefu ya Plaine de la Ruzizi, avuga yuko kuba Gapapa yafashwe ari inkuru nziza kuko yari yaradindije imirimo myinshi muri icyo kibaya.
Yazirumbiye ahantu hamwe, urumva kuzijyana kure kubera gisha ntibikibaho, kubera gutinya yuko turi twaje baradutwara. Abantu nabo ntitwaja kurimira kure nuko nyine baradutwara. Uburagiro bw'inka bwarabuze, imirima yarakeshe kubera abantu barimira hafi no mu ibarabara barize bandikisete ibindi biziratangura kugenda ahateye.
Mafikiri Mashimango, umuyobozi wa Societe Civile muri Uvira, asaba ko General Kapapa yaburanishirizwa imbere y'abaturage ndetse akavuga n'abandi bakorana mu gushimuta abantu. General Mayimayi Kapapa afashwe nyuma y'amezi arenga kuri atandatu. General Kijangara nawe washinjwaga gushimuta abantu mu kibaya cya Rusizi yishikirije igisirikare cya Congo. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ijwi rya Amerika tubandanirize mu Rwanda, aho ishyirahamwe riharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro Réseau des Femmes ryatanguje umugambi wo kurandurana n'imizi uburaya mu gisagara cya Kigali. Inkuru y'umumenyeshamakuru Asumta Kaboyi.
Ku mihanda minini yo mu mujyi wa Kigali uhatembereye mu gihe cy'ijoro, usanga urujya n'uruza rw'abakobwa babaga bahahagaze bateze abagabo barahagabanutse. Mbere wasangaga abana b'abakobwa bambaye utuntu tugufi, haba mu mbeho cyangwa se mu kavura gake gake, wababonaga bikigakinze ku mihanda minini. Ariko uko iminsi igenda ishira, uwo murongo ugenda ubura. Gusa iyo uvuye mu mihanda minini ukerekeza mu mihanda y'imigenderano, hari aho usanga utubari tuba twuzuyemo abakobwa barimo kunywa inzoga. Mu ruhame biba bigoranye ko abo bakobwa bakwemerera ko bakora uburaya. Ijwi rya Amerika ryasuye agace ka Remera mu mujyi wa Kigali. Ni hamwe mu haba utubari twinshi tunywerwamo abiganjemo urubyiruko. Kuba wabona uwo ubaza ngo akwemerere ko ari indaya biragorana, ariko abahamenyereye banyeretse mu ngo zegeranye n'aho banywera ni naho bacumbika. Urugo rumwe ninjiyemo narusanzemo abakobwa batatu babana bose. Ntabwo byoroshye kwemera kuvugisha itangazamakuru, ariko nyuma yo kubizeza ko nta mafoto cyangwa se amazina yabo ntangaza, bemeye kumvugisha. Bantangariza impamvu bahisemo gukora uburaya.
Niba ako kazi katakozwe, kurya biba ari ikibazo.
Mbonana n'abantu barenze batanu ku munsi.
Nagiye mu rugo baranyirukana, kuva mu rugo mburaho kujya, n'uwanteye inda nawe ara ndamubura.
Umwana w'umukobwa ahitamo kujya gukora mu kabari no gukora uburaya, byagenze bite?
Nje urabona mu rugo ntago twe twishoboye, ishuri naryo ntarishoboye. Banza akazi ko mu rugo, akazi ko mu rugo karananira, bahita bandangira ko gukora mu kabari. Nimba wari uri gukorera uwo mukire ntaguhembe, hakagira ukubwira ati ngo no mwihera amafaranga wari uyakeneye, ugenda wiruka.
Ibyo abo bakobwa bahurizaho ni ubukene bwo mu miryango yabo. Usanga benshi barize ariko bagacikiza amashuri, ndetse rimwe na rimwe usanga bafite abana bagomba kurera bonyine kuko base baba batazwe. Abemereye kuvugisha ijwi rya Amerika bakora umwuga w'uburaya batangaza ko baramutse babonye icyo bakora babuvamo.
Tugenda tudukurikiye ngo ni urusengero rugira gute rurihira abana amashuri. Njye nicyo nakurikiye. Uriya rero buri wese nawe ntabwo wamubwiza yo kuvuga ngo nabyoya. N'ikintu cyitwa kubaho umwuga ukabashakira ikintu kibahuza. Noneho
mu ntangiriro z'uku kwezi, umuryango uharanira amajyambere y'umugore wo mu cyaro Réseau des Femmes watangije umushinga ugamije kwigisha abakiri bato ubuzima bw'imyororokere no kurandura uburaya mu bana b'abakobwa kuva ku myaka 10 kugeza kuri 24. Uyu muryango utoranya abakobwa wigisha ubanje kureba impamvu zajyanye buri wese mu buraya. Iradukunda Marie Pascaline n'umukozi w'uyu muryango.
Dukurikije ubushakashatsi twakoze, abenshi bagiye bahura n'ibikomere by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigatuma bishora mu buriya buzima bwo mu muhanda bwo kwicuruza, abandi kudasobanukirwa n'ubuzima bw'imyororokere, abandi kutabona uburere buhagije bw'ababyeyi bombi bigatuma umwana ayoboka inzira yo kujya mu muhanda. Muri Kinya tumaze mu bantu bagira 199, abo nibo bemeye beruye bemera kuva muri uwo mwuga w'uburaya.
Muri bangahe bari bahari?
Barenga 300.
Ubifashijwemo n'umujyi wa Kigali, uyu muryango utangaza ko uturere dutatu tugize umujyi wa Kigali tubarura abagera ku 600 bakora uburaya. Uyu mushinga bawutangiriye mu karere ka Gasabo. Muri aka karere, Réseau des Femmes isobanura ko imaze kugera ku bagore n'abakobwa bagera kuri 400 baturutse mu mirenge 15 igize ako karere bakora uburaya. Uwimana Saveri n'umuyobozi wa Réseau des Femmes yumvikanisha ko bagamije kureba uko abo bakobwa babasubiza mu buzima busanzwe.
Ubu turimo kureba na zanda yazabigize umwuga, twatangiye kubabarura ndetse twatangiranye nabo n'ibiganiro. Turimo gushaka uburyo dufatanya n'umujyi wa Kigali kugira ngo zisubire mu buzima busanzwe. N'uwabikomeza amenye uburyo bwo kwirinda, yirinde gukwirakwiza virusi itera sida niba ihari ayifite, kuko hazabaho n'igikorwa cyo kubapima kugira ngo bamenye uko bahagaze, bamenye ko bariya abana babyara batabateganyije igihe bavutse. Rero bagomba kubitaho, kuko kubireka ntabwo wamenye uko bipima, ariko nibura tubabwira kuba bakora imibonano ikingiye, ikindi bakaboneza urubyaro kugira ngo batabyara abana kandi badashoboye kubarera.
Uyu muryango usobanura ko uburaya butera ubuzererezi bwongera icyorezo cya sida mu Banyarwanda. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko mu Rwanda buri mwaka abantu bagera ku 500,000 bandura virusi itera sida. Ubushakashatsi bwayo bugaragaza ko abakora uburaya baza ku isonga. Kugeza ubu imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu basaga 200,000 banduye virusi itera sida mu gihugu hose. Umuryango Réseau des Femmes kumvikanisha ko umunsi wagabanije uburaya bizagera n'igabanuka ry'indwara ya sida. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Assumpta Kaboyi, urakoze. Tuve mu Rwanda tuja mu Burundi, aho imyaka 12 irumanye ibarabaranya Zalac Rumonge ritanguye kubakwa kugeza ino saha, ariko iryo barabara ntirirahera. Abarikoresha bavuga ko imodoka zabo zononekara mu gihe ingenzi zemeza ko zitakaza umwanya munini. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu Burundi, mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye, ari Kigali mu Rwanda.
Ibikorwa byo gusanura iryo barabara ringana n'ibirometero 52 byatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2011, byugurugwa icese kwa 11 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2022. Inyuma yaho haribonekeje amamashine mu ibarabara atanguye kurikora, ariko mu nyuma ntawasubiye kuyabona. Ikizokumenyesha ko hari ibikorwa biriko birategurwa ni kambi y'Abashinwa iri mu Kigwena, naho bategurira ikariyeri mu Rubindi Inyanzara. Kubijanye n'ububi bw'ibarabara ntakirahinduka. Ibarabara ririmo ibinogo, ubu imvura yatasuye byuzura amazi, abagendesha imodoka bakagumana imyidogo. Ibarabara Nyanzarake Rumonge ryubakwa n'ishyirahamwe ry'Abashinwa ryitwa CICO ku mfashanyo yatanzwe n'ibihugu by'Abarabu ingana n'imiliyaridi hafi 81 n'amajana 5 mu kiringo c'amezi 28. Ikiringo gisa n'icarangiye kandi ibikorwa nyezina bitaratangura. Ku ya 11 z'ukwezi k'umunani mwaka 2022, wahoze ari umushikiranganji wa mbere Arenga Yome Bunyoni yaragize urugendo rw'akazi agiye kuraba ibituma ibikorwa bidatangura. Inyuma y'indwi zibiri, umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganji wa mbere nawe yarasubiye arashika Inyanzarake kuraba iby'iryo barabara. Aho hose kwari ukugira ngo ibikorwa bitangure. Kuwa 2022 ukwezi kwa 4 2023, umushikiranganji w'ibikorwa bya leta yaramenyesheje ko icahora kizibiye itangurwa ry'ibikorwa cavuye bavuye mu nzira naco kwari gusinya amasezerano yo kongera imiliyari 18 z'amarundi ku mahera yarategekanijwe mu masezerano y'ubwa mbere none kuva ico gihe gushika ubu ibikorwa bigeze he ibarabara rimeze gute
yego iteza kuba ari biko amashimo ateza kuba menshi amplisi modoka zigashishikara gushaya zinyerera
ibaba rivanye akajyore meze cyane manya munini ivanye kweri bagariribe imodoka zacutse rapfa
uyu mvura nayo imaze kugwa barabara gyononekaye cyane imaze kononekara unamarotire amaraso urabona na hacya ko bariko barahindagura amaraso kubera iki aguma ahindagurika kubera ibyo binogo biri kuguma bibandana
Abunguruza abantu bakoresheje imodoka bo mu Rumonge ni Makamba bemeza ku rugendo bokoze mu isaha imwe ubu barukora mu masaha 3 Masabo Idi twamusanzaho ariko akoresha imodoka inyanzarake
Urabona nk'ubu bari ko kwa bangano gusika mu Rumonge isaha 1:30 tangutevye amasaha 2 ubu na masaha 3 kubu ntunyaruka kubera iki ibintu by'ibinoko noko biri kugiragaruka mu barabara
Abafata ingendo haraho bashwanira abagendesha izo modoka ko bari ko abacerereza ko baba badashobora kwiruka cyane ibinogo biri muri iryo barabara bituma imodoka zipfa kenshi nkuko byemezwa n'uyu mufasha ugendesha imodoka Kabura Hasani
musanze urugendo Nyanza aturumonge edere uturacererwa kubera ivanye ni barabara ukuntu ataburiri smart ifite ibinogo amplisi ngo imodoka si spasio zirahera ngo amplisi amapine modoka umisi mike yibiza yatangwa kuba nandi kuvugana n'abakire no kuvuga ingenzi ntabwo bavyakira neza
ubwo bubi bw'iryo barabara butuma hari miduga yakwepa igaca mu ijenda hare hare kurusha guca mu Rumonge ubwiye Bujumbura
oh santaye mu igobara harimo abashwana me urumva abantu ntibavyakira co kimwe amplisi harimo abusanga bihuta ariko urumva bivanye n'uko ni barabara ribi tugenda buke buke amplisi bagenda ba
Abafata ingendo bava Rumonge baja Nyanzarake nabo bahaca bafise ubwoba kubera shiko yari yatanguye gukora iryo barabara bagaca bahagarika hari bice bimwe bimwe ibarabara ryaciye ryaga bigatuma imodoka yegera cane inkengera za Tanganyika aho ni mu duce twa Rubindi na Mvugo ubwo rugendo kubera ibinogo biri mu ibarabara abahaca bashika barushe muri utwo duce twa Rubindi na Mvugo haramaze kubera amasanganya abiri aho imodoka zaguye muri Tanganyika bivuye ku barabara ryaga basaba ko barabara ryose nugwa vuba mu bushikiranganje bujeje inyubako za leta basigura ko kuba hatarashika ishyirahamwe rizogenzura iyubakwa ry'iryo barabara ari byo byatebeje gusanura ibarabara rya Nyanzarake Rumonge mu ntango z'umugambi ibikorwa byagenzurwa n'ishyirahamwe ariko kobuko byari rirongowe n'umunyako weti ubu nawo ntiyihuta gutera umukono ku bikenewe byo tuma ibikorwa bibandanya vuba mu nyuma iryo shyirahamwe ryahavuye rihagarikwa baronderera ndi iryo rikorera mu ngata ubu nayo iryo rindirizo genzu ibikorwa ryarabonetse ariko ntirirahabwa ibisabwa byose kugira rije ku kivi
ijwi rya Amerika ubu naho n'umwanya w'amakuru y'imikino na sport no musitu yahera mu Burundi hanyuma y'inkino 13 mu higanwa ry'umupira w'amaguru muri ico gihugu mu rwego wa Vitalo uri mu kibanza ca mbere Nimbona Kesi Jordan wa Vitalo ni wafise ibitsindo byinshi muri iryo higanwa ahamaze kwinjiza ibi Sindo icenda ibindi na Desire Hatungimana
Kuri ndwi ya 13 abakunze umupira w'amaguru mu Burundi bari berekeje ibuganda mu ntara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi ku kibuga urunani icahi buganda niho habereye urukino kuruno w'Imana kuvisa icenda kwahuza Vitalo na Mamuru yaho mu Cibitoke abantu bari bakubise haruzura igice cya mbere cy'urukino cyagiye kurangira ari busa ku bundi ataburyo bugaragara ku mpande zose bwo gutsinda bubonetse mu gice cya kabiri cy'urukino ku minota 58 niho nibona Kesi Jordan yatsinda igitsindo cyahaye insinzi Vitalo uwo mugwi ubona kuguma mu kibanza cya mbere n'amanota 32 kuri 39 bamaze gukinira gutsindirwa muhira ntivyaryoheye abakunzi ba Mamuru Metode Bipfubusa icegera cy'umenyereza mukuru umugwi wa Bumamuru yamenyesheje ko gutsindwa ahanini vyaturutse ku buruhe aho yemeza ko Vitalo yabarushije cyane cyane mu gice cya kabiri
twebwe uravyo rukino twagwinjemo kare ariko urabona yuko Vitalo deuxième mi-temps yaje ifise ngufu nyinshi wabonye ko mu bakinyi bacu deuxième mi-temps harimo buruhe Vitalo no occasion uko navuga ati deuxième mi-temps mu minota 15 ya mbere gushaka kuri 20 yashobye kwifatira urukino kuvuga yuko twebwe dutakaje kuri detail y'uburuhe kurabona ko abakinyi bamwe badashobye kuza match kubera fatigue ariko tugiye gukosora kuko dufite urundi rukino kwa gatatu hano gukina matches zitatu zikurikirana niba byoroshye.
Sahabo Paris amenyereza Vitaro amenyesha ko kwitanga mu mimenyerezo arivyo bibafasha gushikira intsinzi.
Akazi turakora iminsi yose nibaza ko atarindi wahangano gukora twakoze twashoboye gutsinda. Nibaza ko hanini twashoboye gutembereza umupira turahugumana gusumba ababumamuru turakina turagumana umupira hamba turashobora kuronka igitsinda. Tugiye kubandanya dukora nta yindi nta wundi buhinga no kubandanya dukora iminsi yose tukakora imyimenyerezo na discipline ku bakinyi kugira ngo dushobore kumakuri nivo nziza.
Kugeza uno munsi umukinyi wa Vitaro nimbona Kesi Jordan niwaza mu kibanza cya mbere mu bamaze gutsinda ibitsindo byinshi ahamaze kwinjiza icyenda. Uwo musore w'imyaka 19 mu mwaka uheze yari mu mugwa Musonga timu ntara ya Gitega amenyesha ko intego yiwe ari ukurangiza ihiganwa arongoye abasatirizi. Yizera ko azobishika Kongo kuko ari mu mugwi utunganijwe neza.
Talo bafite organization nziza suva ngo biratandukanye no muri Musongati bose urumva bameze neza mugabo Vitalo bafite organization nyene nziza niyo bituma umuntu aronka na motivation kuraba kwena agakora ibishoboka byose kugira ngo turonke intsinzi.
Muzindi nkino zabaye Flambeau du Centre yatsindiye Kayanza United ku kibuga cya ibitsindo bitatu kuri kimwe ikifata ikibanza cya kabiri. Musongati yatsinze Interstar bitsindo bitatu ku busa. Tel Aviv yatsinze Amasipiri igitsindo kimwe ku busa. Rukinzo yatsinze Tigre Noir bitatu ku busa. Nayo Message Ngozi inganya na Magara Young Boys. Uwo mugu w'Imagara mu manuko bw'u Burundi uri mu kibanza cya nyuma ubona inota rigira kabiri mu nkino 13. Umupira w'amaguru kandi abakenyi b'umugwi serukira gihugu intamba mu rugamba kuri no w'Imana niho bafata indege berekeza Dar es Salaam muri Tanzania aho bagiye gukinira inkino zo kurondera ibihugu bizitabira igikombe cy'isi kizobera muri Amerika, Mexique na Canada mu mwaka wa 2026. Burundi buri mu itsinda rya gatandatu rigizwe na Côte d'Ivoire, Gambia, Gabon, Kenya na Seychelles. Burundi buzotana mu mitwe na Gambia mu rukino rwa mbere kuwa kane igenekezo rya 16 urukino rugira kabiri. Burundi buzokina na Gabon ku munsi w'Imana igenekezo rya 19 muri Tanzania nyene. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakoze rekucokoregwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda aje kutubwira gezo mu gisata cha sport mu Rwanda.
Ejo wundi kwa gatatu kuri stade huye Butare hazabera umukino uzahuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Uyu mukino ni uwo gutangira urugamba rwo gushakisha itike yo kuzerekeza mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu mwaka 2026. Umutoza mushya w'Amavubi y'u Rwanda umudage Thorsten Frank Spitra amaze icyumweru akoresha imyitozo yo kwitegura Zimbabwe. Umutoza w'ikipe ya Police FC Vincent Mashami wigeze gutoza ikipe y'u Rwanda avuga ko abasore b'Amavubi bashobora kwitwara neza nubwo bari mu itsinda rikomeye.
Ubunanje ndumufana nk'abandi inama zo ndumva nta ari benshi cyane bazazi mugira kandi banaturusha nubwo burambe songira ngo nkamwifuriza amahirwe masa. Itsinda rirakomeye ariko nanone bishaka kuba mwiza urabyumva nawe ugomba gutsinda beza. Ntabwo rero ko ni itsinda rikomeye ubwabyo iyo y'amayikipe arimo igihe kiza cy'abashyitsi bacu kwerekana urwego rwabo birumvikana byose bishoboka buriya mu mupira nta gihugu gihamba kitatsindwa na ekipe ihamba itatsindwa byose rero biterwa n'ubwitange bw'abakinnyi n'imyiteguro kandi ndibaza ko twese nanjye ndimo tuzatubashyigikiye kandi turabifuza ibyiza gusa.
Nyuma yo gukina na Zimbabwe ejo bundi kwa gatatu u Rwanda ruzakurikizaho ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo. Umukino w'Amavubi na bafana na uzabera kuri stade huye Butare kwa kabiri cy'umweru gitaha ku itariki ya 21 y'uko kwezi kwa 11. Muri aya majonjora yo gushakisha itike yo kuzerekeza mu gikombe cy'isi amakipe y'ibihugu bya Afurika agabanyije mu matsinda 9 buri tsinda rikaba rigizwe n'amakipe 6. U Rwanda ruherere mu itsinda rya 3 hamwe na Zimbabwe, Afurika y'Epfo, Benin, Lesotho na Nigeria. Amakipe 9 azaza ku myanya ya mbere mu matsinda yayo azahita abona itike yo kwerekeza mu gikombe cy'isi kizakinirwa muri Canada, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe umugabane wa Afurika uzabusigaranya amahirwe yo kubona itike ya 10 y'igikombe cy'isi ariko bikazanyura mu mikino ya kamarampaka izatangirira muri Afurika nyirizina ikazakomereza ku rwego rw'imigabane yose. Tukina umupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku bakinnyi batarengeje imyaka 15 yasezerewe mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Sekafa ririmo kubera i Kampala muri Uganda. Ku ikubitiro u Rwanda rwatsinzwe na Zanzibar ibitego 3 ku busa. Mu mukino wa kabiri ikipe ya Tanzania nayo yatsinze u Rwanda ibitego 2-1. Ejo bundi kwa gatandatu aba bana b'abanyarwanda batarengeje imyaka 15 basuzuguye ku nshuro ya gatatu ubwo Somalia yabatsindaga igitego kimwe ku busa bagaruka i Kigali nta nota na rimwe batahukanye kuko bari bafite 0-9 n'umwenda w'ibitego 5. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Agahino ngaduce tuba turabangiriye amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo kuri micro mari kumenaje we Diane Nina Hazwe yakoze Nadia Taha yegeranije amajwi yacu twempe ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubifuriza indwi nziza ahanje turasubira mu biganiro biri imbere.